di Radio Julia America. Radio Julia America bujire Washington DC mu kirundi na mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya bose. Ndabasuhuza mbaye ikaze mu makuru yacu ya kakanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma mfatanyije na bagenzi banjye hirya no hino mu ngo zabo mu birorero bikikije Washington DC kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Mu gihe ingamba zo kuguma mu rugo zamaze gukurwaho hafi mu gihugu cyose cy'u Rwanda, abatuye mu karere ka Rusizi bo bategetswe kongera kuguma mu rugo.
Bikaba bituruka ku kuba dukurikije inama duhigirwa n'abaganga, bigaragara ko hari ibyago byinshi byo kuba abantu bashobora kwandura, akaba ariyo mpamvu twatangiye guma mu rugo guhera saa yine.
Uwo ni FM Kayumba, umuyobozi w'akarere ka Rusizi. Inkuru irambuye ni mukanya. Mu Burundi, urukiko rushinzwe kurinda ubusugire bw'itegeko nshinga rumaze kwemeza bidasubirwaho uwatsinze amatora aheruka kuba muri icyo gihugu. Ibiganiro bigamije kuzahura umubano hagati y'u Rwanda na Uganda byasubukuwe. Naho muri Burkina Faso, abantu barenga miliyoni ebyiri bamerewe nabi n'inzara. Aya makuru n'ayandi ni mukanya, ntimujye kure. Reka ariko tubanze tubageze amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Duhereye muri Burkina Faso, abantu barenga miliyoni ebyiri bamerewe nabi n'inzara. Aloise Bigirimana byifashe bite?
Raporo yasohowe n'inama y'abashikiranganji kuri uyu wa kane yasanze abantu barenga gato imiliyoni zibiri bazobwira ibibazo byo kubura ibifungurwa mu gihugu kwezi no mu kwezi kuza. Abo bashikiranganji ba Burkina Faso batangaje ko leta yabaye irashyiraho uburyo bw'amafaranga angana n'imiliyoni z'amadolari 42 yo gufasha ababangamiwe kurusha abandi. Basaba inyishu yihuta yo gufasha ibisata by'uburimyi n'ubworozi, kwitaho abana bafise imyaka iri munsi y'itanu bafise imirire mibi, hamwe no gufashisha abanyagihugu amazi yo kunywa. Kuva mu mwaka wa 2015 Burkina Faso kiri mu ntambara n'imigwi y'intagondwa z'abayisilamu imaze guhitana abantu bababa 1000 hamwe n'abashika ku 1860 bateshejwe ingo zabo. Hambavu yongerekana ry'ibitero by'iterabwoba, hari n'indyame hagati y'amoko zimaze gusesa amaraso atari make, bituma n'amikoro make icyo gihugu cyo mu buraruko bwa Saheli cyari gifise anigwa.
Urakoze Aloise. Leta y'umwe muri Libya iratangaza ko igenzura umurwa mukuru Tripoli n'ibirorero biwukikije. Aloise Bigirimana n'ubundi urakomeza.
Ibi byatangajwe kuri uyu wa kane na Muhammad Gunyu avugira leta y'umwe yemewe n'amakungu inyuma y'aho inteko za leta avugira zigaruriye ikibuga cy'indege kiri ku murwa mukuru kuri uyu wa gatatu. Hari haheze umwaka urenga leta yaragitakaje cyari mu minwe y'inteko za General Khalifa Haftar. Icyo kibuga cy'indege kiri mu bumanuko bwa Tripoli nta ndege zakigwako kuva mu 2014 igihe cyatamburwa n'ibitero hagati y'impande zirwanira ubutegetsi muri Libya. Icegera cy'umushikiranganji wo kwivuna abansi Salah Namrushe yashikirije ko inteko za leta yiwe zikibandanya zirukana ibisigarira byabo yise imigwi y'iterabwoba yinyegeje mu bihome bya Tripoli. Inteko za leta yemewe n'amakungu zigaruriye uduce twari mu minwe y'inteko za Haftare zifashijwe n'indege za Turukiya. Ni mu gihe Haftare nawe afashwa na Misiri, Leta Zunze z'Abarabu hamwe n'Uburusiya muri izo ntambara. Ni mu gihe kandi intumwa yawo ni Stephane Williams yatangaje ko ibiganiro by'amahoro bigamije ku guhagarika intambara byatanguye kuri uyu wa kabiri kandi ari intambuko ya mbere ishimishije.
Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres arasaba ko urukingo rwa virusi ya corona rwahabwa abantu bose ku isi. Aloise Bigirimana, turacyari kumwe.
Ibyo Antonio Guterres yabishikirije kuri uyu wa kane mu gihe hari inama mpuzamakungu ikoranye iri kwirarondera uburyo bw'amafaranga yo gufasha muri urwo rucancu. Guterres asaba iyo nama kutokwibagira ko n'izindi ncancu ku zindi ndwara zikwiye kubandanya zitangwa mu gihe hakironderwa urwa corona. Iyo nama iriko ibakoreshejwe ubuhinga bwa video irongowe n'Ubwongereza, yihaye ihangiro ryo gutororokanya miliyaridi z'amadolari 7.4 yo gufasha kuronka urucancu rwa covid 19. Ibihugu birenga 50 byitabye iyo nama irimo kandi n'umugwizatunga akomeye w'umunyamerika Bill Gates. Umugera wa corona watumye haba itosekara mu migenderanire ku rwego rw'amakungu, inyuma yaho Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika afatiye ingingo yo gukura Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS. Perezida Trump yabwiye intumwa ziri muri iyo nama ko amakungu akwiye kujya hamwe mu kurwanya icyo kiza, kandi ko bazobishika ko bakoranye ingufu zose zikenewe. Umugera wa corona umaze guhitana abantu barenga 380,000 ku isi kuva ugaragaye mu Bushinwa mu kwezi kw'icumi na kabiri.
Urakoze Aloise, komeza n'umuntu utubwira uko Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika basuzuma ibyo gusubukura urujya n'uruza rw'indege hagati ibihugu byombi.
Ubushinwa bwashikirije kuri uyu wa kane ko bugiye gutezura ku ngingo bwari bwarafashe yo kugabanya indege mvamakungu zigana icyo gihugu, inyuma yaho leta ya Perezida Donald Trump itangarije ko ishobora kuzobuza indege z'Ubushinwa kwinjira ku butaka bwa Amerika. Leta y'Ubushinwa yari yatangaje ko izogabanya indege z'abanyamahanga zinjira mu gihugu mu gihe amakompanyi y'indege ariko arasubira gutwara abantu buhoro buhoro. Ubushinwa bushyikiriza ko amakompanyi y'indege zo muri Amerika azobuzwa kwinjira mu gihugu na nyaburya ariyo yatanguye guhagarika ingendo mu Bushinwa mu kwezi kwa kabiri kubera ikiza cya COVID-19. Ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe gutwara abantu n'ibintu bwashikirije ku munsi wa gatatu ko ata ndege z'Ubushinwa zizokwinjira muri Amerika kuva ku itariki ya 16 y'uku kwezi kwa gatandatu nyene. Amerika yagiriza Ubushinwa kutubahiriza amasezerano hagati y'ibyo bihugu bibiri byerekeye ingendo mpuzamakungu. Inyuma yaho Ubushinwa cyaniye amakompanyi abiri y'indege yo muri Amerika, United Airlines na Delta Airlines, gutwara ingenzi muri iki gihugu ku itariki ya mbere y'uku kwezi.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, haba mu karere ka Kisoro muri Uganda, mudukurikire kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora, abadushakira kuri internet namwe mujye kuri w3 radio yacu voa.com mukurikire aya makuru. Mukanya turaje mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika tuhere mu Burundi, aho urukiko rwubahiriza ubusugire bw'itegeko nshinga rumaze kwemeza ko Evariste Ndayishimiye wari umukandida w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi ari we watsinze amatora y'umukuru w'igihugu aheruka ku buryo budasubirwaho. Pierre Claver Niyonkuru nibyo atubwira.
Umukuru w'igihugu agiye kurongora Burundi mu myaka indwi iri imbere ni Evariste Ndayishimiye. Ibyo byatangajwe na sentare yubahiriza ibwirizo bashingiro. Iyo sentare yemeje ko uwo mukandida w'umugambwe uri ku butegetsi yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ku bice 68 n'uduce 70%. Mu kibanza cya kabiri haza umukandida Agathon Rwasa w'umugambwe SNL ku bice 28 n'uduce 98%. Hanyuma mu kibanza cya gatatu hari umukandida w'umugambwe Iprona Gaston Sindimwo ku gice kimwe n'uduce 63%. Sentare yubahiriza ibwirizo bashingiro yatangaje ko aya matora yabaye itariki 20 z'ukwezi guheze yagenze neza mu mutekano no mu ituze. Iyo sentare yateye ibyatsi birego byari byashakirijwe no mugambi SNL wavuze ko wibwe amatora, ko ahubwo ari umukandida wawo Agathon Rwasa yari gutahukana ikibanza cya mbere cy'umukuru w'igihugu. Abacamanza yendwi bagize iyo sentare bavuze ko ibyo birego bya Agathon Rwasa bidafashe kandi ko atashingiro bifise nul et de nul effet mu gifaransa. N'inama y'abepiskopi katolika yari yashekereje ibirego n'utunenge indorerezi za katolika zabonye mu biro by'amatora bigera ku 300 mu gihugu. Naha sentare yubahiriza ibwirizo bashingiro yavuze ko ayo mahinyu adafashe. Icyo bikoze iyo sentare yarenganuye abacingamateka batatu b'abagore wo mu ntara ya Kayanza na babiri bo mu ntara ya Bujumbura, harimo umwe yari ku rutonde ariko mu nyuma agafatirwa mu ijenda muri komine Mugongomanga intara ya Bujumbura agafungwa, maze amatora yose akaba yabaye ari mu mpimba. Sentare yubahiriza ibwirizo bashingiro yabasubije ku rutonde rw'abashingamateka. Iyo sentare yavuze ko naho utunenge tutabuze atatwo tumu matora subigwamo tuhari, ndetse kwa tane gice cya kabiri deuxième tour gikenewe kuko umukandida wa mbere yarengeje ibice 50%. mu matora y'abashinga mateka naho nyene sentare yubahiriza ibyizwe bashingiro yamenyesheje ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ari wo watahukanye intebe nyinshi mu nama ashinga mateka ku bice 68% hagakurikira umugambwe SNL n'ibice 22% n'uduce 42% hanyuma umugambwe IPRONA ufite ibice 2 n'uduce 43%. Ibi bisigura ko umugambwe uri ku butegetsi uzoba ufite abashinga mateka 86, Senere nawo abashinga mateka 32, umugambwe IPRONA 2, ubwoko bw'abatwa nabwo bugira abashinga mateka 2. Itegeko rigenga amatora mu ngingo yaryo ya 76 rivuga ko ibitigiri bitangajwe na sentare yubahiriza ibyizwe bashingiro biba ari ntabanduka kandi ntasubigwamo. Utabyemeye nta yindi sentare afite yo kwituramwo mu gihugu kiretse sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC. Iyi ni nayo agatongwasa yamaze kumenyesha ko azo kwitura mu gihe sentare zose zo mu Burundi zitomutunganiriza ku birego vyiwe. Iyi sentare yo muri EAC no mu mwaka w'ibihumbi 2015 yari yakiriye ibirego nk'ibi byatanzwe n'amashyirahamwe yigenga yasaba ko icyo gihe kw'amatora yuhagarikwa n'ivyayavuyemwo byose kuko ku bwayo amatora yari yabaye mu ntureka. Hanyuma sentare yubahiriza ibyizwe bashingiro yemeze ibitigiri biciye kubiri n'amategeko. Sentare ya EAC inyuma y'imyaka 3 yarahebuje ayo mashyirahamwe yigenga kwidashobora kuvuguruza sentare yubahiriza ibyizwe bashingiro ku ngingo iba yafashe. Atagihindutse umukuru w'igihugu mucasha azorahirira amabanga yiwe mu kwezi k'umunani kuza. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Tukivuga ibyo nkuru rero, ijwi rya Amerika riracyashaka agatogwa asiyo bw'ishyaka SNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi ngo tumubaze icyo avuga kuri icyo cyemezo cy'urukiko. Nitumubona turabagezaho ibyo atangaje mu makuru yacu ataha. Ariko hagataho umugenzi wacu Frederic Nkundikije amaze kuvugana na Gaston Sindimwe uhagarariye ishyaka UPRONA mu matora aheruka kuba mu Burundi, yamubajije uko yakiriye icyo cyemezo cy'urukiko.
Mu gusheni umenyesha yuko ibyavuye matora twavuze ko tubyakiriye, hanyuma dusaba yuko uwo bafataryo nka muhogo yo kwitura sentare yubahiriza shingiro. Hanyuma iyo sentare twebwe yaciye urubanza uko yarushiye, twebwe sentare y'igihugu ni sentare abantu bose bitura. Ibi ni rero ikintu sentare twebwe twakira ingingo ya sentare uko yashikirijwe.
Iyo sentare yavuze ko ibirego byose byashikirijwe n'umugambwe CNL wa agatorwaza ari ibirego bitagira ifatiro, iyo ngingo mwebwe mwayifashe gute?
Ubwa mbere twebwe ntituri sentare, mbere nibyo baraba ntabyo tuba tuzi, nibyo batwumvise ntabyo twabonye. Nicyo gituma twebwe atashatse kubivuga ko kuko tutari sentare, twafashe gusa ibyo sentare yashikirije, hanyuma akaba ari izindi nzira zirimo zo kwitura ibyo biraba abashikirije urubanza. Ku bwacu rero twebwe sentare ni sentare niho y'igihugu, kandi sentare y'igihugu ishikirije iciye urubanza rusharuba ruja mu ngiro, twebwe dufata ibyo sentare yashikirije.
Ariko murazi ko abanyapolitiki batavuga rumwe na leta batari bake bavuga ko iyo sentare yegamiye ku ruhande rwa leta y'u Burundi, aho muhavuga ko iki
si numva batavuga rumwe na nande kuko nagiye wende mukandida rumva sentare imaze kujaho, ni ukuvuga sentare imaze kwemezwa, ni kiba sentare y'abarundi bose. Ni ukuvuga rero ni nk'uko umukuru w'igihugu agiye gutwara igihugu, twaramusabye yuko atwariye abarundi bose, abamutoye n'abatamutoye. Sentare rero imaze gushingwa ikajaho igakora, aba ari sentare y'igihugu, uyemera utayemera aba ari sentare y'igihugu, nayo ni inzira iriho atari gukwiza inyuma ya sentare.
Umugambwe CNL waratangaje ko mu gihe iyo sentare itotanga inyishu iwushimishije yoca yitura sentare yo mu bihugu bya Afrika museruko EAC, aho hoho mwebwe muhabona gute?
Twebwe mbere niho tubaza ibyo sentare yavuze, ibyo tubaza ibyo IPRONA yavuze, kuko ibyo sentare yavuze cyangwa izokora vyega sentare vyega umugambo adasikana IPRONA.
Inzira nyakuri ku bwanyu mubona yoyiha?
Ngo inzira nyakuri ni uko ubwa mbere tubumatse amahoro n'umutekano, hakaba hari izindi nzira zishoboka canke ibabona zishobora gukurikizwa mu nzira y'amahoro n'umutekano, twebwe nta ngorane biriho. Icyo twanga gusa ni uko abarundi basubira gukurikira ubwije, abarundi basubira kuja mu matati, amatati tutazi naho yoherera. Icyo nicyo twebwe dusaba tuti bakurikize ingingo za sentare zashikirijwe, hanyuma ushobora kwitura izindi sentare yo babona. Twebwe n'umugambo wa sentare twabuze tuti twebwe uko cyakiwe uko cyashikijwe tuzakiriko kugira ngo twubakire abarundi bose kandi tugasaba abatsinze tubakeza tubakeza tubasaba yuko bahoraba y'amatora birangiye haje ineza y'abarundi bose y'abarundi bose niyo tubitezeko
mu kanya gatoya cyane rwose mwihuje ibirego byashikirijwe n'abaryana bariya aho twavuga cyane cyane ishyirahamwe ry'abasenyeri eka n'indi migambwe itari mike mwihuje ibyo birego byose murabona ko sentare yacishije aho ukuri kuri
nubangiye gufata urubanza rwa sentare kuvuga ibyo sentare kandi ntari umucamanza twe birumva iminsi yose niko byaba bigenda uwitwaye n'uwitwariwe uwutsinzwe yamavuga ko byagenze ubucanga byagenze kirelo sino ufata ngo aba acanka abandi nasaba yuko iyo sentare ikurikiza amategeko nibaza nimba yabisomye yakurikiza amategeko yakurikije ibyo babonye ibirego mugabo twebye ntitwofata ingingo tuti sentare yagize nabi kandi tutaba acamanza.
Gaston Sidimon, vice perezida wa mbere Burundi, murakoze kujyana n'umuhaye iradio ijwi ry'Amerika.
Turashimiye namwe kuba kandi mu duhana.
Tuve mu Burundi tuze mu Rwanda na Uganda ho ibyo bihugu byasubukuye ibiganiro bigamije gukemura umwuka mubi umaze iminsi hagati yabyo intumwa z'ibihugu byombi zongiye kwerekana ibirego buri gihugu gishinja ikindi ariko itangazamakuru ryakurikiye gusa ifungurwa ry'inama ihita ikomereza mu muhezo asumita kabuye.
Ni inama yabaye hifashishijwe ikoranabuhanga kubera icyorezo cya COVID-19 cyatumye impande zombi zidahura amaso ku maso. Ni inama yabaye ku butumire bwa guverinoma ya Uganda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Dr. Vincent Biruta yavuze ko nyuma y'inama iheruka yabereye Gatuna ku mpaka w'u Rwanda na Uganda ku itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri hari intambwe yatewe na Uganda ariko ko hari na byinshi bikeneye gukorwa. Minisitiri Biruta yasobanuye ko habaye irekurwa rya bamwe mu banyarwanda bari bafungiye muri Uganda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yongeyeho ko nubwo hari intambwe yatewe mu gushyira mu bikorwa imwe mu myanzuro yari yafashwe n'impande zombi ariko ko hakiri ibindi bibazo birimo imitwe y'iterabwoba bikorera muri Uganda ifite intego y'ibanze yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse n'umubare w'abanyarwanda bagifungirwa muri iki gihugu. Minisitiri Biruta yongeyeho ko hakomeje ibikorwa by'ubukangurambaga hirya no hino muri Uganda byo gushakira imbaraga imitwe irwanya leta y'u Rwanda kandi bikagirwamo uruhare na bamwe mu bakora mu nzego z'umutekano za Uganda. Yanavuze ko hari ibikorwa bikomeje byo guhohotera abanyarwanda muri iki gihugu. Yatanze urugero rw'abagore babiri b'abanyarwandakazi bagejejwe mu Rwanda ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatanu nyuma yo gukubitwa bikomeye n'inzego z'umutekano za Uganda ubwo bari mu nzira bataha. Hari abanyarwanda benshi kandi ngo bagifungiye muri kasho za Uganda badashobora gusurwa cyangwa ngo bagezwe imbere y'inkiko zibifitiye ububasha. Yanavuze ko hari ibinyamakuru bikomeje kuba ibicengeza amatwara ku Rwanda mu gihe impande zombi ziheruka kwemeranya ko byahagarara buri gihugu kikubahiriza uburenganzira bwa muntu bw'abaturage b'ikindi gihugu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Uganda Sam Kutesa we yagaragaje ko hari ibyo igihugu cye cyakoze. Yavuze ko perezida wa Uganda yahaye imbabazi abanyarwanda 130 bari bafungiye ibyaha bitandukanye. Yongeyeho ko abo bafungwa ubu barimo kunyuzwa mu nzira ziteganywa ku buryo ku wa mbere cyangwa ku wa kabiri bazashyikirizwa ubuyobozi bw'u Rwanda ku mipaka ya Cyanika na Mirama. Minisitiri Kutesa yifashishije video conference agaragaje ko nubwo hari abafungwa bababariwe ariko hakira abanyarwanda 310 bakurikiranwaho ibyaha bikomeye ko bazakomeza gufungwa. Amakuru ajyanye nabo azashyikirizwa guverinoma y'u Rwanda. Kutese yavuze ko nyuma y'inama yabereye i Gatuna Uganda yakoze iperereza ku birego byose byari byagaragajwe n'u Rwanda kandi ko batanze raporo. Minisitiri Kutese ariko nawe yagaragaje ibirego igihugu cye gikomeje gushinja leta y'u Rwanda harimo ibyo gukomeza gufunga umupaka harimo ndetse n'ibindi by'uko abagande bagifungiwe mu Rwanda. Kutese yavuze ko hari abagande bakomeje kurasirwa ku mupaka w'u Rwanda ndetse n'abashinja u Rwanda ko hari ibinyamakuru byarwo bikomeje guharabika igihugu cye ndetse avuga bimwe na bimwe mu mazina yabyo. Iyi nama ije ikurikira iyabereye ku mpaka w'u Rwanda na Uganda Gatuna mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Muri iyi nama nibwo perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Yoweri Museveni wa Uganda bari bashyize umukono ku masezerano yo guhanahana imfungwa. Uganda yari yiyemeje gukora itohoza ku by'u Rwanda ruyishinja ko icumbikiye abarwanya leta y'u Rwanda. Byari biteganijwe ko nyuma y'iminsi 45 hazaba iyindi nama igamije igamije kureba niba imipaka ihuza ibihugu byombi yakongera gufungurwa, ariko abayobozi bagaragazaga ko icyorezo cyo COVID-19 cyahagaritse izo nama. Amasaha yose iyi nama yamaze yabereye mu muhezo itangazamakuru ryasohowe. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tujye mu burengerazuba bw'u Rwanda, aho ingamba zo gukumira icyorezo cya COVID-19 zikomeje gukazwa. Mu karere ka Rusizi, abaturage batewe impungenge n'ibibazo by'imibereho, barasaba ko inzego z'ubutegetsi zabafasha kubona ibibatunga. Tenishitoke Mutijima nibyo tubwira.
Ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi burasaba abaturage mwese, buri muturarwanda wese, gusubira mu rugo.
Ahagana isaha ine zishyira saa tanu z'amanywa yo kuri uyu wa kane mu mujyi wa Kamembe, iyo ni inkuru zihamagarira abari baramukiye mu mirimo itandukanye muri uyu mujyi kuvamo bagataha mu ngo nyuma y'icyemezo cyo guhagarika ibikorwa byose by'ubucuruzi keretse ubw'ibiribwa n'imiti gusa. Mu kanya nk'ako guhumbya, inzego zishinzwe umutekano ziganjemo igipolisi zatangiye kwigaba mu mihanda yose iva mu makaritsiye atuwe yinjira rwagati mu gice cy'ubucuruzi cy'uyu mujyi. Ni nyuma yaho Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu isohoreye itangazo rishyira mu kati imirenge igera kuri ine y'aka karere ka Rusizi, haherewe kuri itatu ifite ibice binini by'umujyi. Mu gihe akarere ka Rusizi gasanzwe mu kato, muri iyo mirenge ho abaturage bose basabwe kuguma mu ngo zabo, ibikorwa hafi ya byose byari byarafunguwe byongera guhagarikwa. Bwana Kayumba Efurayimu uyobora Rusizi yasobanuriye Ijwi rya Amerika impamvu y'icyo cyemezo.
Ni imirenge ya Kamembe, Gihundwe, Mururu ndetse na Nyakarenzo, bikaba bituruka ku kuba dukurikije inama dugirwa n'abaganga, bigaragara ko hari ibyago byinshi byo kuba abantu bashobora kwandura. Akaba ariyo mpamvu twatangiye guma mu rugo guhera saa yine. Ibikorwa by'ubucuruzi byemewe kugeza iyi saha ni abacuruza ibyo kurya gusa, ibindi byose ubundi bwoko bw'ibicuruzwa turaguma muri guma mu rugo ibyumweru bibiri. Nta ngendo zemewe uretse iza ngombwa, umuntu agiye guhagiye kwivuza, ariko ku zindi mpamvu izo arizo zose ntabwo bemerewe gusohoka mu rugo.
Mu gihe ubwandu bushya bwa COVID-19 bukomeza kwiyongera muri iki gice gisa n'igihanzwe amaso mu rugamba rwo guhangana n'icyo cyorezo, abaturage bagaragaza ko bumva uburemere bw'ikibazo gihari, ariko icyemezo cyo kuguma mu ngo kuri bantaho nikora gishaririye.
Kuguma mu rugo byari byiza pe, bitufasha kwirinda ndetse tukarinda n'abandi, ariko ikibazo kibabajeho noneho nkatwe turakodesha, ufite nk'abana nta byo kurya, urumva guma mu rugo ni mbi cyane kuri twebwe.
Kuguma mu rugo ni itegeko ry'ubitegeka, ariko ntacyo dufite cyo kurya, turababaye. Ntureba ukuntu meze, abana banjye bararya iki? Ibibazo byisha abantu, inzara zisha abantu, ibibazo byisha abantu.
Nta birya dufite, kandi dufite n'abana, kandi turanakodesha. Ba nyiri inzu bashaka amafaranga kandi bari no kudusohora, ibyo bibazo byose ni ingaruka tugira.
Bagasaba rero inzego z'ubutegetsi kubafasha gahunda yo kubarinda COVID-19 ikajyana no kubarinda inzara.
Nuko mwadukorera ubuvugizi, leta ikadufasha natwe tukabona nk'ibyo kurya, kandi nabo tubereyemo muri code bakadufasha bakaba batwihanganiye.
Byumvikana ngo twasaba ubuvugizi, leta ikagira ikintu ikora igahindura, niba iturinda icyorezo ikaturinda niyo nzara.
Icyakorwa nuko haboneka buri umuturage yakomeza kuguma mu rugo akamubwira inzara, ariko na leta nayo ikadufasha mu bijyanye n'imirire kuko tubayeho nabe, ndetse nabo dukodeshereza mu mazu bakagira icyo bagira ikintu batwihanganiraho mu bijyanye n'ubukode.
Ku ruhande rw'ubutegetsi ho buravuga ko icyambere ari ugukumira icyorezo, zikizeza abaturage ko ibyo kurya bitazabura.
Icyo namaza kukubwira, ugiye kwa muganga iyi saha usanga ari abarwayi batabasha kurya, kandi ibiryo bibateretse iruhande abantu babagemuriye. Bitakwerekana ko icyambere ni ukubanza kugira amagara mazima. Udafite amagara mazima n'ibiryo ntabwo wabirya. Niyo mpamvu rero izi ngamba zigamije gukumira, tukarinda abantu bakagira ubuzima amagara azira umuze. Ibindi bijyanye no kuvuga ngo ese ngo abazima baraza kurya iki, ibyo kurya birahari.
Kuri aba bantu aho nikora binjiye mu cyiciro cya kabiri cyaguma mu rugo, ariko icyizere cy'uko bazagobokwa muri ibi byumweru bibiri basabwa kuguma mu ngo nta gusohoka gisa n'ikidahari, bashingiye ku byabanje muri guma mu rugo ya mbere.
Noreba n'abatwanditse ngo bagiye kudufasha, ntacyo baduhaye, niba bagwaga bagwa irobo ry'ibishyimbo nabyo bigahira iminsi ibiri, ayo makara biteka ruti ibyo baguhaye.
Mu gihe imibare yo kuri uyu wa kane itarashyirwa ahagaragara, mu minsi ibiri gusa akarere ka Rusizi kamaze kugira ubwandu bushya bwa COVID-19 bugera kuri 18. Amakuru twamenye n'uko icyemezo cyo gushyira iyi mirenge ifite igice kinini cy'umujyi mu kato cyafashwe nyuma yaho kuri site imwe muri eshanu zapimirwagaho kugeza kuri uyu wa kane habonetse abarwayi bane. uretse umubare munini w'abapolisi ugaragara mu mujyi wa Kamembe no mu nkengero zawo ingamba yo gushyira mu bikorwa amabwiriza mashya binagaragara ko umubare w'abashinzwe umutekano wongerewe mu bice byegereye imipaka u Rwanda ruhana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni mu gihe bivugwa ku bwandu bushya bwa COVID-19 buri kuboneka muri aka karere ka Rusizi bwaturutse ahanini ku migenderanire n'umujyi wa Bukavu itaracunzwe uko bikwiye Temistokre Mutijima Ijwi rya Amerika irusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda
Urakoze Temistokre noneho tuza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubushinjacyaha bwa Leta ya Minnesota burega abapolisi bane ibyaha by'ubuhotozi n'ubufatanyacyaha mu rupfu rwa George Floyd ariko ntibihagije abaturage bakomeje imyigaragambyo hirya no hino mu gihugu bamagana urugo mu rukabije rw'abapolisi kubirabura Thomas Kamilindi ibyo atubwira
ubwa mbere nyuma y'urupfu rwa George Floyd umushinjacyaha w'imine ya polisi yashinje umupolisi w'umuzungu Derek Chauvin icyaha cy'ubuhotozi atari yagendereye Chauvin niwe watsikamiye umwirabura George Floyd n'ivi ku gakanu mu mujyi wa Minneapolis muri leta ya Minnesota mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu ku itariki ya 25 y'ukwa gatanu gushize abandi bapolisi batatu bari kumwe na Chauvin birukaniwe rimwe nawe ku kazi nyuma y'urupfu rwa Floyd ariko barakomeza bari degembya ejo kuwa gatatu nabo batawe muri yombi barafungwa ku cyemezo cya ministri w'ubutabera wa Minnesota Keith Ellison ari nawe mushinjacyaha mukuru w'iyi leta we yafashe kandi icyemezo cyo guhindura icyaha agiha ubundi buremere buruta ubwa mbere ashinja Derek Chauvin icyaha cy'ubuhotozi yagambiriye ariko atari yateguye kimuhamye Chauvin ashobora gukatirwa igifungo cy'imyaka igera kuri 40 mu gihe icyaha cya mbere yabanje gushinjwa cyo cyashoboraga gutuma afungwa kugera ku myaka 25 Keith Ellison ashinja ubufatanyacyaha bari abapolisi bandi batatu bari kumwe na Chauvin ariko nabo bashobora guhabwa igihano kimwe na mugenzi wabo baramutse batsinzwe mu rukiko gufunga kw'aba bapolisi bane bashinjwa urupfu rwa Floyd ntibyabujije abaturage gusubira mu myigaragambyo ahubwo ku bwinshi kurusha mbere muri rusange imyigaragambyo nanone yabaye mwituze mu gihugu ku munsi wa kabiri wikurikiranyije bitandukanye n'icyumweru cya mbere cy'imyigaragambyo yakurikiye urupfu rwa Floyd cyaranzwe no kurasa gusahura kumenagura no gutwika henshi abapolisi uyu munsi birengagije ko abaturage barenze ku mategeko y'umukwabo muri California mu burengerazuba bw'igihugu icyamamare muri NBA irushanwa rya basketball muri Amerika Stephen Curry yari kumwe n'abantu uruvunganzoka mwituze no mu yindi mijyi minini nka New York abantu amagana n'amagana bishimiye ibirego bishya ku bapolisi bashinjwa urupfu rwa Floyd abantu amagana n'amagana kandi baraye kukiriyo n'amasengesho bamwe n'amarira menshi mu muhanda neza neza aho Floyd yiciwe afite imyaka 46 abo mu muryango we nabo bari muri iki kiriyo umuhungu wa George Quincy Mason Floyd w'imyaka 27 yarapfukamye ejo nimugoroba arasenga maze nyuma ashimira abantu bose bigaragambya mu gihugu cyose kubera umubyeyi we n'ikiniga cyinshi yaravuze ati nta kindi dusaba ni ubutabera gusa nta muntu wakagombye kubaho adafite papa we mu murwa mukuru w'igihugu Washington DC naho abantu batabarika baraye bakoze imyigaragambyo mu mahoro baririmba ngo no justice no peace ni ukuvuga ngo nta butabera nta mahoro cyangwa ngo black lives matter bisobanuye ko ubuzima bw'abirabura bufite agaciro hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu Maison Blanche abigaragambyaga barapfukamye imbere y'abapolisi bari biteguye guhangana nabo baririmba indirimbo yitwa Amazing Grace babwira abapolisi bati ntituva guhangana bipfiramo gutyo ariko ntihabura abanyuranya n'abandi muri New York umuntu yaturutse umupolisi inyuma amujomba icyuma mu irugu abandi bapolisi babiri barashwe n'abantu bataramenyekana nk'uko ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibitangaza abantu bamaze gupfa bazira imyigaragambyo ku buryo butandukanye bazwi ni 12 abamaze gutabwa muri yombi hose mu gihugu bararenga 10,000
Urakoze Thomas Kamilindi nshimiye mwese mwarimo duteza amatwi na bagenzi banje bandi bamfashije gutegura aya makuru yagiranijwe na Fatu Alimas Kalala yarahagarariwe na Egirwema Jendi Jeffrey Mutagoma twese turagira tuti muramukana amahoro n'amahirwe.